intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Dabara mukije mwese bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe. Kaze mu kiganiro ndafise ijambo. Uno munsi cerekeye ukutavuga rumwe hagati y'umushikiranganje w'ikigega ca leta n'icegera c'umukuru w'igihugu mwishigwa mu ngiro rya politike yo kuganisha imishahara ku bakozi ba leta. Ikiganiro muriko mugishikirizwa na Karine Dusabe.
Ndafise ijambo.
Twaratangaye mu gihe twe twitwijeje yuko bakozi ba leta baronka iyo mishahara ihuye n'ingenzi.
Uyu ni umwe mu bari mu masendika y'abakozi ba leta. Ibyo abivuga afatiye ku byo umukuru w'igihugu yari yemereye abakozi mu kwezi kwa gatanu guheze. Evariste Ndayishimiye yari yemereye abakozi ko imishahara ijanye n'iyo politike nshasha izoba yabonetse mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Ivyo vyaje vyunganirwa n'ibiri mu itegeko ryashyizweko igikumu n'umushikiranganje w'ikigega ca leta hamwe n'uwo bakozi ba leta, kuko ritomora ko mu mpera z'ukwindwi ariho yari gutangura kuja mu ngiro. Icibonekeza akaba ari ukuvuguruzanya hagati y'abategetsi bamwe bamwe mu nyishu batanga kuri ico kibazo. Tuvyumvirize muri iyi nkuru dushikirizwa na Pierre Gahungu.
Umushikiranganji w'ikigega ca leta asigura ko kunganisha imishahara ari igikorwa gisaba kwitondera cyane. Yabimenyesheje tariki 9 z'ukwezi.
Si ibintu bikorwa mu munsi umwe, bishobora gufata n'amezi. Muhumura rero ko itegeko ryashyizweho, turi ku kivi kugira ibintu bigende neza. Abarundi bazobikora nabo tuzokura hanze, kuko ngaha atabushobozi dufise. Naho nyene bizoca mu gutanga isoko.
Uko siko icegera cy'umukuru w'igihugu abibona, Prosper Bazombanza asa n'uwafatiye kuri ivyo umushikiranganje w'ikigega ca leta yasiguye mu kugabisha abo abona ko bariko bahuvya Abarundi.
Mutekane ntabwo asuba kujuragiza abacanga abandi ngo ntibiza bihera ngo babanze abaexpert hirya no hino ngo twiteze utunyoni sitana gatoya yaturabikurikije. Mutekane niko birigwa kandi bizogenda neza cyane.
Aha Prosper Bazombanza yari kwavugana n'abitavye ihayanishwa ry'akazi mu ntara ya Gitega.
Politike mbi n'umwuga w'abagenshi bafite intsinzi z'amaraso nk'aba Illuminati. Hageze amatora turi inshuti n'abagenzi abo, tumaze kubatora tugacika leji yabo. Hari abanegura abandi bariko baratwara, nabo bahashitse bagakora ibyo banegura. Badukina nk'umupira mu masisteme nimerike, barahindagurika nka kondisiyo atmosferike. Batanguje imigambwe barasangirika bafete. Hageze ku kibihiya
ikiganiro ndafite ijambo kirabandanya. Ubu naho ugwaruka ruragira ico rushikirije kuri izo nyishu zitangwa n'izo ndongozi. Idi ari muri Sudani y'Epfo ati birateye isoni kubona abategetsi bajejwe gutunganiriza abanyagihugu badashobora gushikiriza ibintu babanje kumvikana ngo baheze batange umuco ku bijanye n'ibigoye abo barongoye.
Sudani y'ugwaruka sabona neza neza mu gihugu cy'u Burundi ko byabaye indanse kugira boneke ubu kata ofisi janye mahali, kata ofisi dahari, ofisi janye mwumati huku. Yani hamiye inama zishobora gukora kama warongo ya kihugu hugira. Zishobora kuyichara zide, ili wazo vihandu Burundi. Kuko mwara janga haka gira wanyagi hugu yuko, ikiniki kigegu shoboka. Wanda haka janga haka weshu zata hugu. Nimurami jene mkijenza nhawe na kihugu. Aliko wamini nezane, zako tutashowe kuitu unganiriza. Nabo twabatiye kugira badutunganirize, twabije kugira badutunganirize. Rero barakwiye gukora, bibuka ko baba bakoreye igihugu, bakorera bene igihugu, bategura na kazoza kugwaruka, n'akabana babo mu majambo make naho babona babo ko byuzuye. Kuko bravye nk'amajambo ahaya aca mu batware, mu bayoboye igihugu, nta byizere na bitoye dushobora kuronka neza ko igihugu kishoba kimeze neza. Ego tuwa tu mu mahoro. None ubutunzi bw'igihugu bukora gute? Obeyere ikora gute? Ko ubu igitaro mu Burundi ntacyo. Amahera abanyagihugu yinjiza biciye mu makori n'amatagisi akora iki? kuprezida wa bugati chiko chwa chiga kwa ya bugati kwa chwa chiga kwa mundu kimi ito kidoa chawonez mshikiranga anjati ahugo ni mwige kuchumba gira nani prezida reo nha jamba gifisi ahugo mshikiranga njini wa sigari prezida wala kuye vema kuike vuka watu mtako wa hewa tukwa lijugu kiri mnaba ana kukwa ni mnyene na huduwa kiri hongo kisa masaya kubituru sana ya kubichuwa na hatu kwa hivuke kutulaba ana yuko utulaba ana wadukorele mnaba ana kukwa utulamadekunanigwa ili mungu mnye nuhari nuhari dosu za wazi haishazigo ya riku nuhari ya gashkiri na nuhari vema hati kwa sawamu gwaruka na prezida nimba wuna puka che vema Nikunda nananiwe kuko ndaremerewe agatange mu kuko cyabaye ndanze nta jamba gifisi imbere y'abatwara abuzi rabeshe ajamba gira kana kinga kirayibona kenshi aragenanya nakavuga ati bibizoba muganti bibe bigahera amajamba kuberako sanko atajanye mafisi mu gihugu yamugaruka cyabana neza ku Burundi iyo buhaye bujya ahubwo butera bushonga bati kubisa gashi ababurongoye Zahari bahatari bahera dutamukaga
Zahari mu Rwanda abona ko mu gihe atakuri kujamwo mu bintu leta iri kirakora imvugo zibiri ntizobura
ni intambwe tukubona bari ko barajyana ko natekwa arumvikana ku ico kintu tukunganisha imishahara ukungene mu gikora kwira ko ubwabo nabo nibashaka kungana nibashaka gushira hamwe nibashaka ubutungane nibashaka umwumvikano no gushira ibintu ku murongo bikajamwe umuco mu gihe rero guhera mu butegetsi atamuco ibintu bakora atamuco birimwo atakumvikana bibamwo ibyo rero si byo bashobora naho burara barahamagaza abantu bava hanze bakava amahanga ngo baze babafashe ntivyopfa bitunganye izo zopfa bigiye mu nzira kuko ni ikintu gito cyane coroshe k'umuntu atekanye bafise urukundo kumvikana no gusangira ibihari ni ikintu cyoshane gukora no gushaka umurongo rero ico novuga nuko ntibintangaje cyane
Masudi yari muri Egypt ati hariho gahaze uravye ingene hari ukuvuguruzanya
ngegemana ibyo umushirangange bya kareta ariko arashikereza ko atafatira bifishe kuko ni ngayo yuko kugira mukuru w'igihugu ari afata ingingo yo kongera abakozi kunganisha imishahara abakozi yuko ibyo asigaye bimaze kucungwa neza rero simboni ngo ite umushirangange bya kareta ngo yuko borondera abandi bahinga bavuye hanze kandi umuntu w'abahinga bahari umuntu w'abahinga ntibavuze ko kandi ibyo kucungwanisha imishahara abayinformatike mbundi barahari bagikora yetuma nyereko bari yindimbo ituma yavuga ibyo ariko umukuru w'igihugu amaze kuvuga ati iki kintu kiri mu ngiro nuko ababona ko byose bikwiye bigiye gukorwa kimara gitara mu mushirangange ashaka kuvuguruza ibyo umukuru w'igihugu amaze gushyira amaze kuvomera ati ni ibikorwa rero ahantu yaje yuko ari ahantu hari hagahaje hari hagahaje agiye gukosora kuko simbona icyo tuma iyo mishahara itanganyishwa hanze y'igare kuko mazeze ngera na cyerewe
Boris ari mu Burundi ati twizere ko uko kuvuguruzanya kuzohagarara kuko birateye isoni
Sokoro si yumva ko dutse amakenga mugabe ka turi ndiro ngambe ka buri gato tuzokita abana abo kurunga ko twese tuvuga ati turi ndiro bahinga babo niho bo gusa ko tugari wala ka tuvuga ati ama ati ikigata ka Boris ntaka ukaba ati abahinga nabo abakene n'ari rero ukwiye turaza ati abi nende ariko akukuri ni akukuri ariko twabije kwese abakunzi barabarimbiye abantu babiri bakiri itwose kibice bwo 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 kandi ari bintu bwo 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 bwo
Leonce ari mu Burundi ati izo mvugo z'abategetsi nizihumuriza bo kumvikana bagaha umuco abarundi
kuvyukuri uri kuraraba kwihweza ugaca hijya no hino imvugo z'uyu munsi za leta y'u Burundi haba mu buzima bw'igihugu ni imvugo zikuri ziteye isoni na kamaramazi kuko ivyo bicazerekana ko abakera nibo baciye umugani ngo ingoma kuyiba miroro ariko aho yivugiriza kakugora rero kuvyukuri iyo je niyo siguro no biha kuko ibintu ntashobora gutahura kuko uri kuraraba mu mateka y'igihugu umuprezida wa Republika y'u Burundi iyo ateye kumukono ku kitegeko ni ngombwa yaba hari habatazemera yaba hari habavyemera bategerezwa kubishyira mu ngiro bisunze itegeko rya Repubulika y'u Burundi kuko ni nk'imboneka rimwe aho umukuru w'igihugu ashobora gutera itegeko rigasohoka akaritera ku mukono mugabo kugira ije mu ngiro ikangora kandi si bigusa kuko uri kuraraba hariho n'ibindi haba kuwe kuri abantu banyororo hari ibintu byagiye bibonekamo igipfungu urumva n'ibintu uri kuraraba nk'isiguro y'ireta yacu dufise uyu munsi ni n'ibintu ushobora gutatahura directema imvoni ariko imvoni iyo navuze nti ingoma kuyiba ariko aho kuyivugiriza niho usanga bikugoye rero ko byukuri nk'ugwaruka ndifuza ko abagize leta y'ubu munsi boje inama n'ingingo mu gihe babona yuko batoye itegeko bashyire mu ngiro nk'uko bitegekanijwe byo kuri hari umugwi wemera ko bigenda neza n'undi mugwi ubona ati ntibikunda rero nk'imvugo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaravuze yabitomoye neza ati niba ariko kwitoza utunyoni nibavereye mu gacerere babashireho ingingo zihumuriza bose kuko muri ko muraraba ubuzima buzimbye muri iki gihugu cy'u Burundi ni ingorane abakozi ba leta umvaga n'umukozi wa leta umufunksiyoneri gute yamira muri decouvert akama kuri botike amadeni ntahera mwabantu oya pfuma muga kubera bene babona ko ama frigo yama yuze buri kimwe cyose umva cyabana ko ariko hamwe n'ibyo bizogenda neza nta joro rigacyo
Ikiganiro ndafise ijambo kibandaniriza kuri Clark ari mu Burundi avuga ko uko kuvuguruzanya kuri mu bategetsi byerekana ko badaha agaciro ingorane zugarije abo barongoye
kuba umushikiranganji uyashatira shida yuko ikiho gikomeye cyane ko gisaba ngo abahinga bavuye hanze ntitangaje kuko bamwe bamwe muri leta y'u Burundi badindiza ibintu nibyo nyinshi batanga ako bugishe kuri baki nta mahera hari bacaza kwerekana yuko ari ibintu bizongera kuva mu makungu ari ibintu mva makungu rero nk'uko ikigera cyo kuri ibyo yashyikirije ati no kwikira utunyoni nisanzwe ntiyabeshe n'ibyo ibijyanye n'ibyo guharura imishahara kunganisha imishahara abantu mbega abo bahinga mva makungu ubundi mu Burundi ni ukuvuga ko bahemba ari uko barinze kuronka abahinga mva makungu ntibayibahenda imishahara cyanke banka kubikora nyine kuri ishaka ariko bafise cyanke ko ataburyo buba buhari bavugishe kuri aka bwaki nta buryo buhari ibindi byo bitwa bikora ku nuko ariko mugabo abakozi batareka kuguma bahendwa nk'abantu uje kuraba muri cyo rundi ho hanyuma kanifata nabi umurezi wigisha we imagine mwigisha yigishije yakwigishije hanyuma urabaye umushikiranganji mugabo uciwe umushikiranganji ni uwuhe umushahara munini usumba uwahembwa hanyuma uciye wifatamo nk'isanzwe uciye usubira umusuzugure kandi yarakwigishije urumvise kintu igihugu cy'u Burundi rero ibyo tugenda dukora bigaragaza icyo turi nacyo gituma usanga mu gihugu cy'u Burundi ababyeyi bigaragaza ko abana bakingira ababyeyi ntibyumvikana ko baguma babifata minegwe babikinisha mwe nuko kandi ari ntigategeza kugwa kuko ibintu birindiranye gishika kandi barabyemeye mu kirundi bati ushitage ubuhe umuntu ntukimwemera kuko maze ukimwemerera ntibari bayideni ntibagerageze babikore ata abudo buhari bamenyeshe bati kweri ibintu byari byo mugabo nta bundo buhari bizo kuguma bikiriraka nibyo bituma igihugu kiguma kigwa mu ifumbi ngadosanga umuntu aguma agenda ngo ni sawa ni sawa naho yahwereye umutima warasengeseye iyo niyo ngeso mbi nicyo kisha igihugu cy'u Burundi umuntu mugahura ngo mwakeye ni mwakeye ahasura mutatwenga mugabo umutima yakategura kukwica ibyo rero twakwiye guhindura ingendo ama tukamenya neza ko nindi kintu ari kibi ni kibi twese tukacubona ko ari kibi ari cyiza tukagura kwa kibi aje dushobora gukora tukemera ko dushobora kugura icyo tudashobora tukavuga tuti ntacyo dushoboye
Elvari muri Kenya ati ivyo vyerekana ko ata muti w'ingorane zihanze igihugu bafise
bitamara amazi bidasanzwe aho usanga abategetsi babiri bakomakomeye muri leta bavuga indimi zibiri ku kintu kimwe kandi kinkura mutima utawumva ko muri iyo leta ari indimi zibiri icyo cyumvikana ko muri iyo leta atanyishu nziza atanyishu irama icyo kibazo bizopfa yarabonetse urumva hamwe umenya ko babiteranya babiteranya umwe abivuga ngo ubwikura ko ubundi agashaza kugerageza kubeshuza kugira ngo azaremesha abantu mu ijambo rimwe ni imvugo cyangwa n'ingendo ya SDFDD yo kwama irangwa n'ububeshi muri bimwe dukunda kuvuga ko leta ya SDFDD idafise inyishu ku bibazo bihanze igihugu rero jewe nkugwaruka ndabibonamo uburyarya bw'intwaro ya SDFDD ndabibonamo kubura inyishu ku icyo kibazo cy'imishahara bagaca bagomba rero kuma babeshya kuko icyo kibazo kimaze igihe kirekire imyaka myinshi abakozi ba leta rero bari biteze ko ituri inyishu mugabo bumva abategetsi bo baciye batangwa kuvuga inyungu zitandukanye bicabonekana ko iyo leta atanyishu ku icyo kibazo ifise ni ibintu muri rusange bibabaje cyane kuko icyo umuntu yari yiteze kuri abategetsi sicarumva
Rando nari mu Burundi ati nukuraba ko atabunyonyezi bwabaye ku mafaranga yaragenewe abakozi ba leta kuko izo mvugo zidasa ziteye amakenga
hari ukugozanya ku bijyanye n'inganisha cy'imishahara ku mashyikirangange cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cyerekana yuko hariho ishyaka rikize gushyira mu ngiro ibyo abakozi basaba rero bikaba bigaragara ko ari ukudashaka gukurikiranza amategeko ku mashyikirangange ajeje abakozi n'akazi hama rero kubona icegera cya mbere cy'umukuru bavuga yuko bari bakwiye kubikora kuko abahinga bahari rero kandi bidasaba abahinga byerekana yuko aya mafaranga yohawe abakozi ariho agomba kunyuruza rero na twebwe tuserukire ugaruka tukavuga yuko ari gushaka kunigira mu menshi yaba abakozi bakorera leta baba abashasha binjiye cyangwa bahahura kugira ngo babandanye bakorera leta bahabwa inyica n'ikizi tukavuga tuti rero aya mategeko ko yarinze aza mu nama shikirangange mu nama nshingamateka akiga bagafundika ingingo ingendekwa ko y'ibyo kurikiza nk'ubwo sonda simana mbw'imishahara nibijye mu ngiro nibijye mu ngiro kuko amafaranga arahari n'ikimenyamenye leta iheruka kutuza amafaranga itegekanye gukoresha mu nteguro yayo muri uwo mwaka ugiye gutangura muri uku kwezi guheze barabitubwiye n'amashyikirangange yarabyemeje rero sinumva igituma rero abantu kunyurana
nta muco uri mu ngingo zimwe zimwe leta ifata ibyo bivugwa na Emerson ari mu Burundi
n'ibintu biteye agahe n'ikintu kibabaje cyane kubona umukuru w'igihugu yubaha akabivugira kuri stade akavuga yuko ibyo bintu biza byaraheze mu kwezi kwindwi kuzohera ibyo byaheze no kuvuga mahera y'ukwezi kwindwi abakozi ba leta bacu bayaronga bagasohora n'amaordonance byose bigahera none abahinga nibo batangura nibo bazi inyuma canke ordonance zakuza ari ibintu bakuye mu bahinga ivyo nivyo bitangaje ubu mu Burundi ikintu kigaragara nuko none abo bahinga basubira kubarondera twe twatuzi yuko hari mushyanganje bw'abakozi cyange nabo bafinanse twatuzi ko bafise abantu b'abahinga ikintu cyagiye kirerekana izi ntwaro nuko ubwa mbere na mbere bashira imbere ukungene umuntu amirika mu mugambi igikurikira n'abamirika mu mugambi harimo abantu usanga bashiye ubwenge mu mugabo hacakurikira icyo bita abapare umuntu w'uwo mugambi adafite abapare nta kimwe na kimwe ahavura ngo aronge none rero icyaciye kitakwerekana kirerekanye neza yuko abantu bicaye mu byicaro batamerika nimwe dukunze kuza turavuga duti iri fo metre le zone kiri fo dale poste kiri fo kuvuguruzanya rero byerekana neza yuko hari ikintu bariko baranyegeza no kuvuga umushikiranganzi kiga ca leta wewe arabona ko atamafaranga ariho agomba yuko baguma babirarantisa bazobishyire no mu myaka 10 iri imbere bitarahera mugabo uyu ni wakaguma avuga ngo ni mu binyarutse ariko warabona ko atayo mahera 5 hamwe yombi aha mu Burundi yo kuvuga ntaba ekonomisti ngaho barimo ko babatinye mbeko bingo baravuga ngo bari ikukiye ngo ntibakizera inze ngo ntibakikeneye n'imfashanyo mva makungu mbe umuntu yanki imfashanyo yoza gusega umuhinga ahubwo twese twizuzi ko abahinga basanzwe babishikiye ariko rero ngaje nagomba kuvuga ngira muribuka mu gitabo je verifikiri yanditse yaravuze yuko kuva na kera mu mugambwe uri ku butegetsi bakigeze bemera yuko abantu bazi ubwenge bashaka kuja mu gihe cyangwa bafite ijambo mu mugambwe ibyo byagiye birerekana kuva na kera bakirimisha byamba bamwe bamwe twarakoranye turazi yuko arico bapfuye na nyangoma naho bakunda kuza bara barabideha ko yarababwiye ati no tutegeza gushira imbere abantu bazi ubwenge bashaka muhora ngo bagomba ngo gushira imbere abanyaburundi kana bakasha bagomba kuzana abantu batize amenyereye gusa kwirasira kugirande bagiye kuja mu bintu nabo nyene batazi niyo byavuye erega nyangoma nayo yageze kuvuga akajambo ati kwiba ingoma biroroshe mugahe bivugiriza niho bigoye bana ko byose byabataye kuba amazi rejo cyo mbona nuko ubumwe ubutegetsi ari abantu benshi bikunda bikunda cyane yabandi bariko bararira batabyumva nkubugiye kuraba imishahara bariko baravuga biragaragara neza yuko nkuko nakivuze kare ko atamafaranga ariho
Emerson avuga kandi ko afite amakenga kwitunganwa ribi by'igihugu ari naryo rituma hama amaganya mu Barundi
Buyoya niwe igihe yatwara yaraciye mu ngorane zihambaye cyane kuko yatwaye mu gihe bari bamufatiye ibihano mugabo turazi ko yaciye agenda akazana abashikiranganji bakomeye cyane bajya baje rari n'ibigira turabona ba matyazi sinamenye aba banihangaza bose arabanzana arabaha ubuzi ati gende mu bikore kuko mwebwe muri abayiserane ekonomi none kubera icyo watobazana ibyo jewe hanini nta mbona ko ari inkinamico kuko ubu unovuga yuko turi muri cadence politique ntitubone iyo tuje ariko bamenye neza yuko mu minsi ha kare bahora bibaza ngo turi ko turwanira politique ubu ni politique y'inzara mu minsi mike yibazobona abanyagihugu baja mu ibarabara rindira akarimo makarahina jewe rero je cyo mbona nuko nkugwarwa cyo nacangira ko mpano urwarwa kuko nkunze kuzana bivuga nibamenye kwibako uko kwibako nako nukugira ngo niyo hageze kuza gutora kanzara butwara aha nagombye kuvunira kagohe n'abari mu mugambo ariko butegeke rero yakunda kubatuma muri mugende mu nyira nyira majwi bagacarenera bakagenda n'umwe musi ko hageze hagati mu ntwara uri kintu ariko baramariya n'igice kombo n'igitoro twese twakibuze abasi bagendeje imiduga imamoto ko twese twabika ibyuma mu mazu atamuntu akigenda abasonda ariko bararira bavuga bati none twinze twikoreye inkogo zatara amafaranga baduhemba ni byinshi ibintu byinshi byabaye parari nagomba yo gucangira n'abagiye ni ukuri nibamenye yuko inzara ventre creux na point d'oeil nibabimenye neza yuko ejo bazohazoba intambara y'inzara abataramenye rero umuntu yuko afite inzara abari umuntu agoye kujera nama nkunda kukivugani musangira inkono y'ikibi n'umutegetsi yamara gusha akayigutererana bamenye neza yuko ibi byose biriko biraba habaye ico twokwita classe sociale hanyuma abantu bagiye baratunga cane baratiba barandika n'amazina yabo ku miduga aha twe dutunze amasiya isi hari yagenda ikarunda amafaranga nayo atakimwe kimwe biri mu buyakoze ntisuma ikagira isuka nabo n'inzigo gusa nta kindi kuko turazi yuko ntibari bakenye ibyo barya mugabo no munsi n'inzigo gusa kugira ngo abanyagihugu babamerere nabi bobo bice ninda
iri ni dwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatunduye ushiraho rishimye uri babarire wongere ubyumvire ntukifuze kwegera umunyagihugu
ivyo ukora turabibona ivyo uvuga turacyumva hari ivyo ukora ukaba wihinyuza hari ni tuvuga bye bika duca umutima munye politike
ikiganiro dafite ijambo cyo kuri wa gatatu ahaniho kigarukiye cyashimikiye ku kuvuguruzanya kwibonekeza mu bategetsi akarorero ku kijanye n'ishigwa mu ngiro rya politike nshasha yo kunganisha imishahara y'abakozi ba leta. Mwumvise ko ugwaruka rwabineguye wanerekanye ko byerekana ko atagushaka kurimwo mu gutora inyishu z'ingorane zihanze abanyagihugu. Hari abasabye ko abadashoboye kurangura ibyo bashinzwe botanga imihoho. Turashimiye mwese mwateze amatwi iki kiganiro, namwe mwese mwagize icyo mushikirije. Naho ku wa gatatu uza.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.